yenerera no rwaruka ugusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose
rwaruka wo buri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
Mwakoze gutega amatwi radio inzamba gatega kawe nisango ry'ikiganiro cy'urwaruka ndafite ijambo uno munsi tuvuga iby'umupira w'amaguru mu Burundi iki kiganiro mugishikizwa na Francine Kanyange mu binga bw'ivyuma hari Innocent Kubwimana
w'urwaruka w'ubufise icyimviro cyangwa intererano ushaka gusangira n'abandi mu kiganiro cy'urwaruka ndafise ijambo hamagara cyangwa utange ubutumwa bwanditse ku nimero akamenyetso ko guteranya amajana 250 amajana 738 amajana 920 amajana 520
Umugwi nserukira gihugu umupira w'amaguru kuri uyu wa kabiri warakinye urukino rugira kabiri rwo kurondera ibihugu bizokwitabihiganwa rya Afrika cy'imigwi nserukira bihugu umupira w'amaguru ritekanywa kubera muri Cameroon mu 2021 bwatsinzwe ibitsindo 3-0 mu rukino rwa mbere rwari rwahuje Burundi na République Centrafricaine bwatsinzwe 2-0 umugwi burimwo nibwo ari ubwa nyuma bufise ubusa kuko butigeze butsinda canke ngo unganye urukino na rumwe Maroc niyo ya mbere n'amanota 4 inganya na Mauritania ifise nayo nyene amanota 4 République Centrafricaine nayo ni ya gatatu ifise amanota 3 Intamba mu rugamba zavuye mu higanwa rya Afrika CAN 2019 atarukino na rumwe zitsinze Nyuma y'urukino rwo kuri uyu wa kabiri umumenyereza w'intamba mu rugamba Olivier Niyunge ko yaravuze ko adashobora gutanga imihoho naho ibintu byifashe uko akaba yabivuze kubera hari abakunda umupira w'amaguru bariko basaba ko yosubirizwa muri ico kibanza kugira ngo intamba mu rugamba zironke ubundi umumenyereza yoshikane Burundi ku ntsinzi ugaruka go rubona habereye iki Benshi mubashikirize ivyiyumviro muri kiganiro babona ko umumenyereza yohindurwa kugira ngo Burundi busubire kugira ico bushitseko mukanya turabaye ijambo Ikiganiro ndafise ijambo ijambo rya mbere turi ya Patrick ari mu Rwanda kubwiwe kugira intamba mu rugamba zishobore gusubira gutsinda hakenewe ko umumenyereza ahinduka
ni vya bindi nibaza yuko bitewe na administration ya FFD iyo uravye neza urabona yuko ahubwo hashobora kuba hari akamwana wa mama canke igiturire gishobora kuba kiri hagati kuko nibaza ko atari rya mbere ku mugwi ntamba biugendera kuriya rero ku bwanje iyo umumenyereza adafite performance cyangwa adafite tactique zindi cyangwa ubunararibonye mu bintu byo kumenyereza hakabaho icyo nibaza ugutsindwa cyangwa ukunanirwa inshuro zirenze zitatu babakwiye kuraba uko bashobora kubihindura au niveau ya technique kuko mu gihe badashoboye kumuhindura kandi bakaba bamaze kubona n'amakosa amaze kuba inshuro nka ziriya yabisobanuye yuko hariho icyuma kwita igiturire cyangwa akamwana wa mama hagati y'urongoye umupira w'amaguru n'umumenyereza w'intamba mu rugamba rero njye nkasaba yuko bamuhindura nk'uko n'abandi bariko barabivuga asiye guhindurwa kuko abamenyereza siwe wenyine bagahindura bakaraba undi mumenyereza ashobora kumenyereza intamba mu rugamba abishoboye kuko bimaze kugaragara neza ko yananiwe
Trezor ari muri Afrika y'Epfo nawe nyene abona ko umenyereza yosubirizwa
bamuhindure vraiment kuko kuva tugitangura gukina mu nkino zose ibihugu twagiye turahura ibihugu bitandukanye nta ntsinzi hagije twigeze turonka bisigura neza yuko abakinyi bacu nta nguvu bazoronka n'umumenyereza wabo atakina ariko arabafasha kuko turavye nk'ibintu byarabibaye nukuri sinovuga nduhagaze yuko turamaramaye ubwa mbere akivuga yaravuze yuko yiteguye bihagije abakinnyi abateguye neza abona ko bazokina umupira kandi insinzi tuyitegure ari sawa ariko ku bintu twaraye tubonye n'ukuri birateye agahinda rero ikimvire cyanjye nagomba nuko je mbona ko umusubirije bakashiraho nyundo umuntu abizobereye yabimenyereye amenyereza abakinnyi neza kugira ngo natwe tugire ishusho nziza mu makungu bavuga ati abakinnyi bacu b'u Burundi baraza umupira barakina neza n'ukuri turasabye niba mukure wabagize neza kandi n'umupira wacu niho heza ugatera imbere kandi kindi naco abakinnyi bacu babahubwo gukwiye bagende kwimenyereza bakine bahure n'ibihugu bitandukanye kugira tubone natwe ko twogira ishusho nziza mu makungu.
Eme ari muri Zambia ati umumenyereza narabe ibikwiye kugira ngo umugwinserukira gihugu w'umupira w'amaguru unaguke.
Jewe ubwanje nari mvuze icyizere ko uyu munsi ibintu bishobora kugenda neza ariko ubye kuraba ntabwo uko twatubyitse ariko byagenze bo hanyuma hacyari ikibazo none ko bariko bitegura umuntu mbere yo kurondera itike izo bashikana muri 2021 aho bazaba bagiye gukina o ni ukuvuga ko biragoye cyane hari akantu bigaragara ko kabuze mu mupira w'u Burundi kuko ugiye kuraba ufatiye ku ntuzi ku bakinnyi abakinnyi b'abarundi bajya gukina mu bindi bihugu vrema urabona bariko barakora amateka bariko bakora ibintu bitangaza kandi ni benshi cyane dufise kandi ugiye kuraba na cyane cyane mu mugwi ukina nserukira gihugu vrema ni benshi cyane barimo mugabo hageze ko bishika ku guserukira igihugu bakama batsinzwe bakaguma batsindwa urumva ko deja hari akantu kabura hari akantu gahara rero je kubwanje nk'icyifuzo cyanje je nabona neza ko mu gihe kiba ngombwa umumenyereza inatanga imihoho avemo hato ku wundi mumenyereza bishobora gushika bikava ku makosa y'umumenyereza kugira ngo turabe urukino cyangwa umupira wacu wotera imbere kuko gushika ubu nta handi hantu tuba tuvuga tuti ibintu bimeze gute cyangwa ibyo benda gute oya
Evrar ari mu Burundi na wenyene abona ko umumenyereza w'intamba mu rugamba yotanga imihoho kuko adakora neza.
Ngiye kuraba umumenyereza w'Olivier abakina kinyesha arakoresha nkunzi mu gukinesha abakina. Urabona nka Festa Abdulrazak aramaze igihe kinini atanguye asise. Kuki mufata rero kacuza ukamushitima ko akanakira n'urukino bwose atanagomboye kandi atashari karakora. Rana kwa hivyo ni atari ziza kumono umu menyeleza amenyele ya mahigano niyo kinishimo kini akani na kusemi magulu kuko hali hawa kini weshi wakome akarole ni harodima vuko akina mgihugu cha Zambia no mkina mazo nogo tindi vitindo vizinshi mulicho gihugu aliko urawona yuko umu kini watana mutu mako atana kini ugeo kurawa kade umu kini Cedric Amisi urawona yuko amukinisha mulizi ninozibili amukinishije kukibanza atarakinamo maze bituma n'umusaruro uba muke kandi ari we mukinnyi harakunda gutsinda n'ibitsindo gacira nk'umukinnyi yitwa Kamisoba Elvis nawe agakinisha ku nimero zitari rwewe bicanze anyimenyereye ku nimero 10 mugayija kumukinisha handi kandi nejo arabonye ko yamukinishije umwanya mutoya cyane umumenyereza w'intamba Brema arakwiye gusubirizwa kuko no mutima k'abakinnyi ntituzi ngo nabi abatima ko ntuzi icyo yisunga ngiye kuraba nk'umukinnyi nkanjari ntituzi n'igihugu akinamo ntituzi n'aho akina akamutuma ko mbwa gasanga ntashari karashikiriza mu kibuga kandi karanota nk'umukinnyi Enoke karamushyira hanze mu gihugu cya Zambia atorwa nk'umukinnyi wa mbere wo hagati akomeye mu gihugu cya Zambia ariko akaza gushiramo umukinnyi Shasiri ato cyicaro cya gatatu umumenyereza wa z'ukuri arakwiye gutanga imihoho nanone yarateze
mu ikambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania tuvugana na Eslon kubwiwe ngo amanota mabi intamba mu rugamba zimaze kugira arakwiye ari nacyo gituma umumenyereza yoraba ko atagiwe ariko arabituma agakinjura
cyo ndiko ndaraba umumenyereza ikazi yamunaniye ya muna niye na sedea raba heleza wa ndireko kukotura abdienga kabrero na haba haanzi muna jama ekipi jiburaya ama ekipi jiburaya babo nye ekipi kie kukwama baka muna neta nadako mengo bikusani wili kubivaku kuro mmenyeleza mmenyeza wala muhindura kwenye muhundia ni jumbika na kazi subuga amesha mkwa kabiri subuga katatu chokini higu makiba ikawunika na kumengo bivakuli nda kuro mmenyeleza ilo mungi mmenyeza ya naniyo siseche mbolo mengo wakira ni wa muhindu kukuna kubandanya kiri yu mwaya sato ukura ni wabati munu sato ukura yofu mapu na wale ilo mungi mpira teriku wa shika hanu nanya higu wa shima na kamara kubandanya hago yoraba gaheri zuhunda hapuka kijena naniwe nda manise yeko na waki mbalo kushimu mshahara nao waka mkula kunguvu kukwale abandi wa shoboyi kumundi kushika masaha na mpira wabu hagu terusibili nyumu yesi mboneki nukukuli yu waika lafasa kuyo mugu mugihe mpira vrema atakini ndese kubahagi iliyeko uniwe njini mmenyeza na kinu kila ahinduka kuko mpira uli mwini wistumanu burundi kuteri mbele dunia kuteri mbele nya mpira na uwe njini kugiti chao terusibili nyumu yesi mbone kwa hali umuna hika lafasa hagu chidari oseda changa vjasi aha federasyon y'akazi cyikora yo mu Burundi n'umukura ariko ngubika mukura uko abantu ndazi abantu ikeshi turakunda amafaranga ashaka kuvuga ati je mushashi no uheba cyangwa ifiye nashi bagirana kuko ije cyane n'izo tuma n'ubundi utabusubira inyuma injyana z'inda ifiye nabi nahereza abandi yo mupira wa munaniye kuko umupira wiwe tuko turaraba tukuvuga ngo nabakinyi aha ubwo biva kumumenyereza niba bari mu itere ni organisation mbi y'umumenyereza bayakoze
niro ndafisi jambo tukiwanda nize mu Burundi Yvon ati umumenyereza w'intamba mu rugamba nasubirizwe kuko nta kintu kiboneka arashikana ko uwo mugwi
n'ese kirimwa umupira maguru mu Burundi batesira inyuma sirini macane nituzi ngorane avyereye gusa biraboneka ko umumenyereza w'u Burundi yoba atakora uko bitegereje cyane yoba atari ubuhinga byinshi afise muri icyo gikorwa cyo kumenyereza umugwi nserukira gihugu ndibuka naja muri zijyanino za Afurika ziheruka bari bameze nk'abamushimira ko yari yashoboye gushikana umugwi nserukira gihugu muri zijyanino ariko ntitwavuga ko ariwe yashoboye kugishikanayo ahubwo ntibyashitse birashikayo intama mu rugamba ariko simbona ko ariwe yabazishikanyeyo kuko byanse gose nta gihugu na kimwe batsinda uburukino gose barukina nunga biteguriye gutsindwa rero njyewe icyo mbona nk'uko biba mu bindi bihugu iyo umumenyereza agiye ananirwa mu nkino nyinshi baramuhindura bakazana ubundi kugira barabe icyo barushije yaheruka icyo mbona rero no muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kumupira w'amaguru kumugwi nserukira gihugu barakwiye kumuhindura hataboneka uwundi bakaraba ko yazana amaraso mashasha umupira w'amaguru w'u Burundi kongera gukundwa kuko turiko turabiraba abakunzi babo babandanya baticyizeye muri iki gihugu cyacu ni benshi bagiye bavuga ko urukino ruheruka kubahuza na Maroke ataco babitezemo ibyo gutsindwa imenyereye
na Divin ari mu Burundi ati ababigezwe bala tebze gufati ngingo zotuma urukino gumupira wa maguruuru na gukamu Burundi
mugwe nanda mugambo maze gutsindwa kenshi kandi urumva uravye ibitego batsindwa ukaraba n'umukino bakina biba biboneka gose yuko formasio atari ikirenga rero umuntu akibaza ati mbega zabituruka hehe kuvuga nyine bazaba kumumenyereza nta n'uzi yuko ifite akanya yakuye kubera ashobora kuba agejeje n'andi mabanga menshi kandi ntawuzi yuko n'abatarengi bazafite iyo bayo bashyikiriza by'akamo bakira mu gihe abari karasaba nk'uburyo cyangwa ibi n'ibi na biriya sinkabona yuko nsizo zitarangije kugenda unyura n'icyo kama bwafata ikibazo mu ntoki hanyuma ubusubiza agasubirizwa kugira ngo turetse amayesheke ariko aribonekeza ubu dutegure ahazoza heza kuko bavuze Genesis Sport urumva ni ibigaragaza umuco wacu abarundi bakina gute urabona dufite ibibazo byinshi, ibibazo by'ubutunzi, bya politiki biki, sinumva nyine twese tuguma tuzimira muri byose, muga n'ubundi ntawe uzi yuko n'ibindi byacu naniye n'izaba tubishobora, kuko nibaza ko na leta ho iyo yose yo kubikubita nayo na gashi bakaraba bagashyiraho inkingo zibereye, ikifata kijyanye n'umupira w'amaguru akagi aha uburyo bukwiye kiba gikeneye. Sinibaza yuko naho umuntu abyumva nk'ibihuha rimwe na rimwe, sinibaza yuko ari gifata kitaweho ariko bugishyira mu minwe rwose ibikorwa bya leta kugira ngo tugire izina mu makungu.
Dusubire mu Rwanda, Gilan abona ko umumenyereza w'intamba yohinduka kuko ari we byose bihagaze ko
umupira twarawukinye kandi turawikurikirana cyane, atansinzi hari imitunezero. Abakinnyi barahari beza pe, barahari beza kandi ndi bameze no kumenyerana. Mbo jere ibyo mbona uya umukocha nuwari kibazo kuko ntarahinduka, ishaka ihinduka ry'umukocha. Yego, kuko abakinnyi barahari bameze neza, gutsinda ntacyo buza ko dutsinda, ariko hari umukocha mwiza muri football nyine nabyo bimeze. Ekipe ibuze victoire, ibuze intsinzi, umuntu wa mbere ibazwa n'umukocha ugatabari mu kibuga. Burya rero ekipe igiye mu kibuga ikinira ku mukenyuro w'umukocha, ano twizeye intsinzi ko zoyibona, ariko ubu nta ntsinzi ihari.
Jado nawe nyene ari mu Rwanda ati mumenyereza nahinduke intsinzi isubire kuboneka.
Bibandanije byayo urabona ko mu minsi iri imbere ubundi buzoba mu bihugu bya nyuma byanyuma, navuga bya nyuma atatu byoshaka umupira kandi byari bifite intambwe ikomeye mu minsi yahera. Ahubwo nk'urwaruka agiye ikintu mbona ni kimwe n'uko wakwikubita agashi bakaraba aho ingorane ziri bakazikosora kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo bateze imbere igihugu cyangwa biyambike agahuzu, kuko byaba ari byiza kurusha. Turavye no mu mikino ya Afurika ijya yaheze Uburundi bwaratsinzwe kandi gutsindwa ata mukino n'umwe bigeze batsinda. Kuvuga mu mahiganwa nta kintu na kimwe kigeze kizwa mu menyereza, rero ntacyo amaze kuko nta n'ingufu na tekinike akoresha kugira ngo bajye bakinnyi babashe gushaka bifuza. Byiza yohindurwa bakazana ubundi mumenyereza mushasha, wewe hari igihe uzazanye amaraso mashasha.
Tubandanirize mu Rwanda nyene Arida asanzwe akina umupira w'amaguru ati ababijejwe nibarondera umumenyereza ashobora gushikana intamba mu rugamba ku ntsinzi.
Hamwe turabo bariko tugakomeza kubaha esensi barabe bitabira imyitozo, hama ikindi nacyo no gukorera hamwe kubera burya iyo mu ikipe batahitamo gukorera hamwe cyane nta ntsinzi bapfa kuronka. Bote yoraba gahindura sisteme aya makore itakaraba gahindura karaba kari bobotse ndabaye barabe ko byo babipfira ku mukoci bakarondera undi muntu.
Uwa nyuma avuga muri iki kiganiro ni Alan ari mu ikambi y'impunzi ya Kakuma muri Kenya ati ingorane y'uburyo iri mu bituma Uburundi budashika kure mu nkino mpuzamakungu.
Ariko se ry'umumenyereza namubwiye abonye ko hari andi makosa uwo mukinnyi afite ibindi bintu abangikanije kandi ata buryo bukwiye, urumva umumenyereza mu gihe adashyikiriza ati hari ingorane bisigura uburyo umumenyereza abona ko buhari. So by'umumenyereza nicyo urumva avuga ati harabuze uburyo bwo gutoza nyamba hari yuko umumenyereza atabuge yoba afashe ngo bamwereze, arumva nawe agashake cika bisigura amakosa ariyo bisigura ko uburyo buhari ahubwo atabukoresha. Jyewe ku bwanjye mbona yuko abakinnyi b'intamba mu rugamba bo kwitabwaho ku rwego rwo hejuru, kandi nk'ubu unya iyo y'igihugu cy'iwacu intamba mu rugamba igitsindiye musanze tugira isura nziza mu makungu kaburi bukamenyekana cyane, ndetse n'uburyo bw'amafaranga cyaburi ingenzi bikiyongerekana mu gihugu. Ku bwanjye jyewe mbona ko abakinnyi b'intamba mu rugamba bakwitabwaho cyane, ndetse bakaronka amumenyereza abimenyereye neza yabyigiye abishoboye no ku rwego rwo hejuru, kuko nitwobace tubatereranwa umwe tugambirwa ngo ni uko ngo baguma batsindwa zambigo kandi ari abacu kandi ari byo tunga ry'igihugu.
Ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu aha niho kigarukiye, twavuganye ibijyanye n'umugwi nserukira gihugu mu mpira w'amaguru umaze gukina inkino zitari imwe udashika kure mu mahiganwa mpuzamakungu. Ugwaruka hanini rwasavye ko umumenyereza asanzwe ariho yosubirizwa kugira ngo Burundi uhagirire akarusho mu mupira w'amaguru. Mwakoze mwese mwateze amatwi ikiganiro Francine Kanyange fatikanije na Innocent Kubwimana, turabashimiye tubifuriza kuranirwa naho kurindi sango.
Cari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.